Iri ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no kinyarwanda i Washington DC. Nshuti turi kumwe muri uyu mwanya ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha.
Ariko hari no gufata icyemezo niko biriya myanya batorerwa ni imyanya ifitemo inshingano zitoroshye. Ujya kwemera kwiyura muri ayo mazi yatekereza kabiri.
Uyu ni Kalisa Mbanda ayoboye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda avuga kwiyongerezwa ry'iminsi itanu ku bakeneye kuzoja mu nama njanama z'uturere mu Rwanda mbere no kuba abayobozi b'uturere. Iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru harimo amakuru yerekeye gufata abakenyezi ku nguvu byakozwe n'inteko zijeje umutekano n'ibibanza byahambwemo abantu ku bwinshi mu Burundi hamwe n'igitero cy'umugwi Al-Shabab ku ikambi irimo inteko z'igihugu cya Kenya muri Somalia. Turazigaruka ko mu kanya. Yamarareke atere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Oriane
urakoze. Fidèle Niyongabo, umutegetsi mukuru wajejwe agateka kazina muntu mu biro vyishiramo mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazina muntu ari yamiriza ubwicanyi bubandanye kugirwa mu Burundi ahagabisha ko igihugu kiri kugishika aho umutekano aho amategeko y'igihugu hatazoba gikurikizwa na gato kandi igihugu kikazoba kiri mu kajagari. Umutegetsi mukuru wajejwe agateka kazina muntu mwishirahamwe ONU Zaid Raed Al-Hussein yasohoye urwandiko kuri uyu wa gatanu ahavuga ko ibikorwa byo gusaka ibigwanisho byagizwe n'inzego z'umutekano ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 mu mazu y'imigwi ishigikiye abatavuga rumwe na leta byatumye haba ihonyanga ry'agateka kazina muntu. Yavuze kandi ko hariho ivyegeranyo vyerekeye ugufata abakenyezi ku bwinshi ku nguvu kwagizwe muri iryo saka ry'ibigwanisho kimwe n'ivyegeranyo bivuga ko hari bibanza vyahambwemwe abantu ku bwinshi. Avuga kandi ko ivyo vyegeranyo ari bitera karuru bitabaza ko kubiriko biraba mu Burundi harimo no kugabisha ko ikibazo gitera gifata intumbero y'ubwoko.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ivyabona mu ntara ya Gedo mu gihugu ca Somalia bavuga ko abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagize igitero no musi kwa gatanu ku ikambi y'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hafi y'igisagara ca El Ade ku birometero 60 mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'iyo ntara Garbahare. Ibonwa ko cari igitero c'umwihevyi cakurikiwe no gutana mu mitwe n'inteko z'igihugu ca Kenya zari muri iyo kambi ya gisirikare. Ivyabona babwiye Ijwi ry'Amerika Service y'igisomali ko bagize ico gitero binjiye muri iyo kambi bari mu makamyo yuzuye amabomba. Uguturika kwa ayo mabomba kwakurikiwe no kurasana gukomeye hagati y'abagize ico gitero n'abasirikare b'igihugu ca Kenya. Umugwi Al-Shabab umenyesha ko wishe abasirikare barenga 60 b'igihugu ca Kenya. Icegera ca buramatari w'intara ya Gedo Mohamed Hussein Isaac yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abasirikare 40 b'igihugu ca Kenya canke barenga bishwe yamara ko bamwe mu nteko z'igihugu ca Kenya bashoboye guhunga ikambi barimwo. Ibiro vy'ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Somalia bizwi ku izina rya AMISOM vyemeje ico gitero yamara ntabirengaho ivyo biro vyatangaje.
Umuntu yahoze afise ibiganiro vyo gutwenza abantu kuri televiziyo hakaba ataramenyereye cyane politike yashikirijwe icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ca Guatemala mu bumanuko bwa Amerika. Jimmy Morales yatsinze amatora yo kuyobora ico gihugu mu buryo bworoshe cyane mu kwezi kwa 10 mu mwaka urangiye. Igihe uwahoze ayoboye igihugu yagirizwa ivyaha vya ruswa agakugwa ku butegetsi abanyagihugu bagaca basaba ko haba ihindugwa ry'ubutegetsi. Joe Biden icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yari yitavye ivyo birori byo kurahira kwa Jimmy Morales akaba yari kumwe kandi n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo batari bake.
Umutegetsi w'igihugu cya Sierra Leone amenyesha ku kiziga cy'umuntu capimwe bagisanzemo umugera wa Ebola umunsi umwe gusa inyuma y'uko ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ritangaje ko kwiyadukiza kwa Ebola kwarangiye mu karere ko muri Afrika mu burengero. Ishyirahamwe OMS ryamenyesheje mu itangazo no munsi kuwa gatanu ko ryemeza ivyerekeye uwo muntu yahitanywe na Ebola mu gihugu cya Sierra Leone. Ikiziga cy'uwo muntu w'igitsina gore casuzumwe inyuma y'uko agwaye yitaba Imana mu ntango z'uku kwezi. Ishyirahamwe OMS rivuga ko ivyo vyerekana ko gukurikiranira hafi no kwishura ku vyerekeye gusubira kwiyadukiza kwa Ebola ari ibintu bikenewe cyane mu mezi ari imbere. ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe OMS ryatangaje ko kwiyadukiza k'umugera wa Ebola kwarangiye mu gihugu cya Liberia.
Abategetsi mu bushikiranganje bw'Ubushinwa bujejwe kwivuna abansi n'abakoreya yepfo bagiranye inama ya mbere kuva Korea yo mu buraruko igize imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire haciye indwi. Abategetsi bompi bahuye kuri uno munsi wa gatanu i Seoul muri Korea yo mu bumanuko. Yoon Sung-gun, umuyobozi w'ibiro bijejwe amategeko mpuzamakungu mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Korea yo mu buraruko, yabonanye n'uwitwa Gwan Yuafe w'Ubushinwa kugira bavugane kucokogwa kubera iyo myerekano iyo mimenyerezo itemewe yakozwe na Korea yo mu buraruko. Ku munsi wa gatatu, Park Geun-hye, umukuru w'igihugu cya Korea yo mu bumanuko, yasavye Ubushinwa gukoresha ubucuti bafitaniye na Korea yo mu buraruko mu kubasaba guhagarika umugambi wabo wa nuclear. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nyene yipfuza ko Ubushinwa bubandanya kuremera Korea mu buraruko kugira ihagarike umugambi wayo wo guhingura nuclear. Ubushinwa nico gihugu ca mbere Korea yo mu buraruko ifitanye ubucuti bukomeye kurusha ibindi bihugu. Ubudandaza hagati y'ivyo bihugu mu mwaka wa 2014 bukaba bwageze ku mabiliyoni 6 n'ibice 4.
Umuntu yikekwa kwa giritera bwoba yishwe abandi babiri barafatwa uno munsi kwa gatanu kubwa igipolisi cy'igihugu cya Indonesia gitangaza ko cinjiye mu bice bitari bike inyuma y'igitero cagizwe mu gice cyo hagati ku mugwa mukuru wa Indonesia Jakarta umunsi w'imbere yaho. Bamwe mu barondegwa muri ico gikorwa cabereye hafi y'umugwa mukuru mu ntara ya Java no mu burengero no mu gice cyo hagati ahitwa Sulawesi bakorana n'umugwi Islamic State wiyitira igitero cabaye ku munsi wa kane. Ukugene bafitani isano nimba ririho n'igitero cabaye ku munsi wa kane mu gisagara ca Jakarta ntibitomoye. Bimwe mu bihugu byo mu mahanga harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyugaye amambasade yavyo no munsi wa gatanu. Radio Sweden America i Washington DC amakuru yo mu karere. Aba general bane harimo General Major Cyril Ndayirukiye yahora ari umushikiranganje wo kwivuna abansi bahejeje gucigwa umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose na sentare ntayinyuzwa y'u Burundi mu rubanza rw'abagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yakurikiranye iyi nkuru.
Abo ba generale bane ni Cyril Ndayirukiye, Zeno Ndabaneze, Menjiride Nimenya na Juvenal Niyunge ko batazira kiroho. Bose sentare yavuze ko bagiriwe n'ivyaha bitatu nyamukuru: ugushaka guhirika ubutegetsi, ukwica abasirikare, abapolisi n'abanyagihugu, uguha ibigwanisho abanyagihugu mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi, hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi. Babiri muri bo n'abatutsi bahoze mu gisirikare cya leta ex-FAB, nabo ni General Cyril Ndayirukiye na Menjiride Nimenya. Bandi babiri n'abahutu bahoze mu muharisende de FDD ukigwanira mu ishamba watwarwa na president Nkurunziza ubwiwe imbere yo gucika umugambwe ukanabona amahirwe yo gutwara igihugu kuva mu mwaka w'2005. Abo ni General Juvenal Niyunge ko na Zeno Ndabaneze. Babiri bavuka mu ntara ya Muramvya, bandi babiri mu ntara ya Bururi. Abavuka i Muramvya ni Cyril Ndayirukiye na Zeno Ndabaneze, naye abaturuka i Bururi ni Elamajide Nimenya na Juvenal Niyunge ko bose uko ari bane rero bari bariyemereye mu ntara y'ICS icaha kimwe mu byo bagirizwa: ugushaka guhirika ubutegetsi. Ariko basiguye ko bari babikoze mu ntumbero yo gukingira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, bivuga ko atamukuru w'igihugu yemerewe kurenza ibiringo bibiri kandi ko abasirikare b'intwazangabo n'abapolisi bemerewe guhagararira ibwirizwa nshingiro no gukingira abanyagihugu. Inyuma y'urubanza, abo bagabo bompi babonetse bakeye mu maso batwenga mbere banaramutsa abari hanze y'icumba cy'urukinja. Iruhande ya abapolisi n'abasirikare bafite ipete rya general bakiriye umunyoro wo guherayo, abandi bapolisi n'abasirikare 8 bahanishijwe umunyoro w'imyaka 5, 9 bahanishwa gufungwa imyaka 30, na 7 muri bo bejejwe n'ubutungane. Abindwi umukuru wa sentare Albert Nduwimana yavuze ko ivyaha bakurikiranwa ko bidafashe. Muri bo harimo General Prime Ngowe n'ubusa yahoze ari cegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare uwo bita chef d'état major adjoint interarmé mu gifaransa, na Dr Colonel Jean Bosco Daradangwa umukuru ke mu gisirikare c'u Burundi. Muri uru rubanza rw'abagirizwa ugushaka guhika ubutegetsi, hari inzego n'abantu ku giti cyabo bari basavye indishi z'akababaro. akarorero nako mugambo uri ku butegetsi CNDD FDD wari wasabye amahera arenga miliyoni 180 z'amarundi uvuga ko wiciwe abanywanyi ubomorerwa inyubakwa wongera wibwa ibikoresho n'imyambaro wabo umugambwe n'abandi basavye indishi z'akababaro nta numwe yazihawe Maître Frédéric François niyona habonye umwe mu bashingwa manza ba CNDD FDD atubwira uko yavyakiri
ikidutangaje nuko atacyo yashoboye kuvuga sentayi nta yinyurisata gicimanza z'ivyaha kubijanye n'indishi twari twasabye twebwe nk'abasiri ku mugambwe CNDD FDD tugatangazwa nuko avuga yuko umushikiriza manza subira kugira amatohoza kubijanye n'ivyaha byo kubwicanyi hamwe n'ivyaha byo gusambura ibintu by'abantu ukoresheje ububisha ariko tukabona yuko yari kugira ikivuze kubijanye n'abantu bamwe mu bagunjije byaha abo yaciriye umunyororo wo guherayo kuko biboneka yuko habaye ico bita concours de yard d'infraction ibyo byaha byose sentari bona yuko yanyuzwe ariko ntihagira icyo tubwira kundishi
mu kurindira ko sentari gicivuze kuri izo ndishi umugambo uri ku butegetsi urafite icyo ugiye gukora
tutegerezwa kunguruza kuko turabona yuko nibyo urubanza rwabaye kandi turashima yuko hari habaciriwe umunyororo kuko byagaragara mu byemezo yuko hari ibyo ibigaragara yuko ivyaha koko babikoze bamwe mbere no kuvyemanga bakavyemanga twebwe rero turacyafise uburenganzira kubijanye n'indishi naho dushima yuko abo baciriye urubanza kuko amategeko naho tutoronka indishi tukabona yuko koko umuntu yahanwe turabishima mugabo tukavuga yuko n'indishi tuyikeneye kubera yuko abahanywe bahanywe kandi nivyo bononye baravyemanze bategerezwa kubiriha
urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa 5 umwaka w'2015 rwatanguye kuburanishwa mu ntaya HS ku itariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka uheze inyuma y'itaramurwa ry'abashingwa manzindwi bunganira ababuburanyi sentare yarashashe inshuro 5 hanyuma ku nshuro ya 6 ruja mu mwiherero umushikiza manza wa Republika Adolphe Manirakiza yari yasabiye igihano c'umunyoro w'ubuzima bwose abafungwa bose uko ari 28 ingingo ya sentare ihuriranye n'amezi 8 yaraheze hafatiwe mu kibanza kimwe muri karitsiye ya Kibenga mu manuko bw'umugwa mukuru Bujumbura abatari bake muri abo bagirizwa uguhirika ubutegetsi harimo General Sihirinda Ndayiruki uyu yagumye asaba ko mu rukinja aho tumwa ko abagenerale batatu Ponce yagaciye ubwenge yahoze ari umushikiranganje w'ukwivuna abansi Prime Niyongabo atwara ibiro bikuru bya gisirikare na Godefroy Niyombare yari yatangaje ko yafashe igihugu ibi yabihebujwe ko gushika kuri uyu wa gatanu aciriwe umunyoro w'ubuzima bwose Cyril Ndayirukiye yarigeze kuramutswa amabanga mu gisirikare cy'u Burundi mbere araba n'umushikiranganje w'ukwivuna abansi yongera atwara urwego rw'ingabo z'amazigavye mu karere ka Afrika y'ubuseruko Eastern African Standby Force hisunzwe amategeko abafungwa bafise ikiringo cy'ukwezi kugira ngo bunguruze Eloge uri kaneza Gitega ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge uri kaneza tubibutse n'icyo mwese mutwumva yuko yari programme y'ibiganiro byacu tubashikiriza buri munsi kuri radio FM mu Rwanda 104.3 i Kigali mu Burundi naho mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri 95.2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter ni radio yacu kuri site yacu ya internet mushobora kuturonka kuri radio yacu voa.com Sentare nkuru ya gisirikare mu Rwanda yaburanishije General Frank Rusagara icaha cyo gukora ibikogwa byambika iceyi leta igihe yahoze ari umuyobozi uyu yahoze ari umusirikare mu gisirikare cy'u Rwanda n'abamugwanira bavuze ko ivyaha yagirizwa ari binyoma ni nkuru ya Eric Bagirubusa
Iburanisha rya bimuruwe n'impaka zishingiye ku mikorere y'abashinzwe umutekano ku rukiko rwa gisirikare military police zishojwe n'abunganira baregwa babwiye urukiko ko amategeko atemera ko igihe baje mu kazi hari ugomba kubasaka mu mavarisi yabo batari n'ukuriye urugaga rw'abanyamategeko bavuze ko niba military police ishobora kubasaka yasaka n'ubushinjacyaha bwa gisirikare Maître Buhuru yavuze ko ingingo yo kumuhatira kumusaka yamuteye gutakaza umurongo mu mitekerereze ku buryo byagize ingaruka ku miburanire. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubyabereye aho bwise mu muhanda ku banyamategeko bitagombye kuza mu nkiko. Ni impaka abanyamategeko babwiye umucamanza ko iyo baje mu rukiko baba bameze nk'abaza mu rugo. Bavuze ko binabaye ngombwa basubiza dosiye abo bunganira bakava mu rubanza aho kugira ngo uburenganzira bwabo bubangamirwe. Abo banyamategeko basabye umucamanza iminota 30 kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe baboneraho no kuganira nabo bunganira. Ni ubusaba umucamanza yahaye agaciro. Nyuma yo kuvuga ko military police ifite imikorere yigenga urukiko rukareba ibibera mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza Major Charles Madudu yavuze ko umwanzuro wa nyuma ku gusaka cyangwa kudasaka abanyamategeko biri mu maboko ya perezida w'urukiko rwa gisirikare. Icyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi ubushinjacyaha burega General Frank Rusagara bugishingira ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye. Bamushinja ko yavuze ko leta y'u Rwanda yafatiriye imitungo y'umunyemari Tribert Rujugiro binyuranije n'amategeko. Ku bushinjacyaha leta iharanira kubahiriza amategeko uregwa yarayisebeje. Bumurega kandi ko yavuze ko ibintu byose mu Rwanda bikorwa ku gitugu cya leta, ko leta idakunzwe mu mahanga, bukavuga ko nk'umuyobozi ku rwego rwa generali bidakwiye. Ubushinjacyaha buraregwa uyu mujenerali ko yavuze ko ubukungu n'inyungu zabwo mu Rwanda bigenzurwa n'ubukoroni. Ibi n'ibindi ngo yabikoze mu bihe bitandukanye akiri umuyobozi na nyuma yaho. Ibi n'ibimenyetso bwakoresheje no ku cyaha cya mbere uregwa yireguyeho cyo gukwirakwiza nkani impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Maitre Buhura nenga ibimenyetso by'ubushinjacyaha aravuga ko baburana urubanza rw'amagambo. Ku bushinjacyaha bushaka ko ijambo rimwe ryakoreshwa ku byaha bitandukanye nk'uko byagenze kuri muramwe Colonel Tom Byabagamba, umucamanza yongeye gusaba ubushinjacyaha kugaragaza ibikorwa bimwe bishobora kubyara ibyaha byinshi. Bwasubije ko General Rusagara yavuze ko leta y'u Rwanda ari unpopular idakunzwe n'abaturage mu gihe nta gikorwa cyayo cyanyura mu matora ngo kize munsi ya 90%. Ibyo ngo ni ukwisebya no gukwiza ibihuha. Ku kijyanye n'ifatirwa ry'imitungo ya Rujugiro, General Rusagara avuga ko ubushinjacyaha bumurega ibitari byo. Yerekanye inyandiko avuga ko yayikoreshejwe mu kwa 11/2013 muri Minisiteri y'Ingabo. Ni inyandiko afata nk'ukuri kuri icyo. Avuga ko amagambo yo kwanga igihugu n'ayandi batanga buhamya bayamutwerera yagize ati nasezerewe ntari banga mwabo. Ubuhamya bwa Captain David Kabuye bwavuzweho byinshi ku cyaha cyo gukwirakwiza nkani mu wazigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Uruhande rw'uregura rwongeye kubwamaganira kure. Mwibazwa ryo ku itariki ya 19/8/2014 aratabwa muri yombi, Captain Kabuye mu nyandiko ye yemeje ko nta na rimwe yumvanye General Rusagara amagambo asebya leta y'u Rwanda. Ibitandukanye nibyo, akimara gutabwa muri yombi inyandiko yo kuri 21/2014, nawe yasubiye mu magambo abandi bashinja General Rusagara. Uregwa yavuze ko uyu mutangabuhamya yasubije cyo ku nshuro ya kabiri kuko yari mu buroko, ko yakoraga icyo yise kwigura ko yabitewe n'amatakira ngoyi. Ubushinjacyaha bwavuze ko ufunze ashobora kuvuga ukuri cyangwa akabeshya, ko nta gahato bwashyize ku mutangabuhamya wabwo. Bwavuze ko bwashyize inyandiko mvugo ye mu kirego cyabwo kuko buzi ko yakozwe n'umugenzacyaha wemewe n'amategeko. Bwikomye uruhande baburana ko rufata imvugo z'abatangabuhamya rukazivugisha ibyo rushaka, ko nta magambo yaturutse mu kanwa k'umugenzacyaha. Menshi mu magambo arega ubushinjacyaha buvuga ko General Frank Rusagara yavugiraga muri Tennis Club, akabari kari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, bugafata nkaho yari yarahinduye ibiro bye. Uregwa yavuze ko abaye ashaka kugambanira igihugu atajya aho hakunda guhurira abasirikare bakomeye. Yabisobanuje umugani w'Ikinyarwanda uwanga amazimwe abandwa habona, asobanura ko na Tennis Club habona. Yaba ibibazo n'ibisubizo by'abatangabuhamya uruhande rw'iregura rwabikubiye mu cyo bwisi ibihimbano bitekinitse. Ubushinjacyaha busanga ari uburenganzira bw'uregwa kubyita ko bitekinitse, ariko ko yagombye no kubatanga ibimenyetso bishimangira imvugo ye. General Rusagara n'ubwunganizi bagaragariza urukiko ku irego by'ubushinjacyaha nta gaciro. Ubushinjacyaha nabwo bugasaba kuzita ku bimenyetso bwashyikirije umucamanza. General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo mu mwaka wa 2013, we na muramu we Colonel Tom Byabagamba bamaze kwiregura ku byaha bibiri, kwamamaza nkani impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no gukora ibikorwa bisebya leta ari abayobozi. Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara we ntaratangira kwiregura. Bose batawe muri yombi mu kwa 8/2014, iburanisha ritaha ni ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Radio ya Amerika i Washington DC, tukiri mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko yongeye iminsi 5 kubakeneye kuzoja mu nama njanama z'uturere mbere no kuba abayobozi b'uturere. Iyi komisiyo ivuga ko gushika ubu abantu bifuza kwinjira muri ivyo bibanza bakiri bake kuva itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016 ni habagize komite nyobozi z'inama njanama z'uturere n'igisagara cya Kigali, bose bategerezwa kuba basohotse mu biro bakaba basubiriwe mu gihe hagitegerejwe ibizova mu matora. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Ibikorwa byo gutanga kandidatire kubifuza kujya mu buyobozi bw'uturere n'umujyi wa Kigali bimaze iminsi 10 bitangijwe, ariko ubuyobozi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bwa bwitangazamakuru kuri wa gatanu ko bwafashe gahunda yo kongera igihe abashaka kwiyamamariza iyi myanya kugeza tariki ya 20 z'uku kwezi kwa mbere, nyuma yaho bigaragariye ko bamaze kwegeranya ibyangombwa bisabwa bakiri bake. Kalisa Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Abenshi hariho abatinda kubibona kubera impapuro baka bagomba gukora ingendo cyangwa se bakagira ibyo bababaza nabyo bigafata igihe, ariko hari no gufata icyemezo niko biriya myanya batorerwa ni imyanya ifitemo inshingano zitoroshye. Ujya kwemera kwiyuraha muri ayo mazi atekereza kabiri. Hariho n'abunzi bajya kubaza inama hirya no hino aho ngaho babazaga nyine bajya muri ba bose ba parti politique. Icyo twakoze gusa nuko twamenye ko hari impapuro zizagoranye muri iyi minsi kubona, cyane cyane ko babikorera rimwe ugasanga biremerera abakozi ba leta babishinzwe. Byatumye rero tubyigizayo gatoya kuko twasangaga ntacyo byangiza muri gahunda isanzwe y'amatora.
Tariki ya 29 Mutarama 2016 nibwo bagize komite nyobozi n'inama njyanama z'uturere n'umujyi wa Kigali bose bakoraga bagomba kuba basohotse mu biro bakaba basimbuye mu gihe bagitegerejwe ibizava mu matora. Ibi bigamije gukumira abakwitwaza imyanya bafite bayikoresha biyamamaza. Nibyo umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Munyaneza Charles yasobanuriye itangazamakuru.
Ni ukuvuga igihe tuzatangariza kandidatire zemewe burundu bagiye kwiyamamaza. Ni ukuvuga icyo gihe abari mu nama njyanama bose, abari muri za komite nyobozi bose bazahavuye mu myanya yabo, uturere dusigare tuyoborwa n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'uturere, umujyi wa Kigali uzayoborwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umujyi wa Kigali, aho abanyamabanga nshingwabikorwa batari. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko izo nzego ziyoborwa n'abantu bashinzwe corporate services.
Nubwo kwinjira mu buyobozi bw'uturere n'umujyi wa Kigali ari imirimo myiza ugereranije n'abanyarwanda benshi basanzwe bakora, akazi k'aba bayobozi nikoroshye muri iki gihe ugereranije n'uko bamwe bagenda batakaza imyanya yabo ndetse bakarangiza bagejejwe muri gereza. Madame Ngabire Makire ayobora Transparency International Rwanda.
Abameya barangiza manda mu Rwanda ni bangahe? Ni bake cyane. Ba executive b'imirenge b'utugari abafunzwe abirukanwa bangana iki? Ibyo rero ni ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri ubushake bwa politike bw'imiyoborere myiza burahari, ariko abantu bazakora amanyanga ku giti cyabo bo ni benshi.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora igaragaza ko abayobozi b'uturere bagera ku 8 ndetse n'abayobozi b'uturere bungirije 14 batemerewe kongera kwiyamamaza kubera ko manda ebyiri bemerewe zarangiye. Gusa ibi ntibireba abagize inama njyanama. Amatora abagize biro y'inama njyanama na komite nyobozi y'akarere azaba tariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri. Nubwo baziyamamaza bose batazifashisha imitwe ya politike bakomokamo, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko bitabujijwe ku mukandida kuba yasaba uburenganzira umutwe wa politiki akomokamo. Gusa mu kwiyamamaza ntagomba kwerekana aho akomoka. Gutangaza ibyavuye mu matora abagize inama njyanama na komite nyobozi z'uturere bizaba tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Aya matora azatwara akayabo karenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uchini nizo gaya nchi wanyoyi. Naju kamba na gahu mkaji.
Dekura. Dekura. Bejo ura zichondi.
Uwe. Abone. Ie churi nina takibole. Ah, hindi cha tupazi ni chuto obfari. Uwe. Umbu na nizo la kanga kuyiri.
He, mrabone.
Alo la nisha ni mbuka zao. Heza mafaranga
yao. Mbuka.
Zit. Mbuleke ni wiku yegira gashu. Mbuleke ni wiku yegira gashu. Mbuleke ni wiku yegira gashu.
Uwe. Chashi da muhebera. Kuko abategetsi bakomeye siyo bamutuye kunywera inzoga. Kurazi ngana ziyanguye cinzinze. Heza amafaranga yawe.
Utayambereye ugira iki?
Nase mfana.
Eh nkorako. Kuri umugabo nkorako.
Akira basi tuya muri hirenze itonda. Ntwavu bura vyose ngo uruhukiye mu gasho.
Ni
kwameze n'abandi bamba baya muhebe.
Ni kwameze jewe.
Aba bahora baya muhebe no bamutera ubuhimbiri.
Utuno muhimbiri.
We. Aba bategetsi nabo yitwaza. Je ndaze gata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu. Umutegetsi nyawe n'ugwanya ikibaho gituka hose. Atarahandi cyapfarana wagikoze. Kandi amafaranga yanje.
Nasara.
Iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi. Twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi, dushira imbere intwari bereye, ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Radio ya Amerika i Washington DC. Igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika ku bakinyi bakina mu bihugu byabo CHAN kizotangura ejo kwa gatandatu mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aravuga uko bizogenda.
Hasigaye amasaha atagera kuri 20 kugira ngo rutangire kwambikana mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu ku bakinyi basanzwe bakina muri za champions wabo. Iri rushanwa rya CHAN rizabera mu Rwanda mu gihe cy'umwero bitatu rizafungurwa n'umukino w'ikubitiro uzahuza ikipe y'u Rwanda Mavubi n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire Inzovu ejo kwa gatandatu kuri Stade Amahoro iremera guhera saa 9. Umujyi wa Kigali watangiye gushyuha bitegura ibyo birori. Ku ruhande rw'abafana, abakunzi b'Amavubi barimo baracicikana bagura imyambaro y'amabara y'ibendera ry'u Rwanda ngo ntabwo bifuza kongera gukora ikosa nk'iryo bakoze ku cyumweru gishize ubwo abafana b'Abanyekongo barushije Abanyarwanda ubwinshi ndetse no guseruka neza mu mukino wa gicuti wabereye kuri Stade Umuganda i Rubavu ubwo Amavubi y'u Rwanda yatsindaga Ingwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igitego kimwe ku busa. Igitangaje kandi kidasanzwe ni uko hari abakunzi ba ruhago b'Abanyarwanda bambariye kuzaba bari inyuma ya Cote d'Ivoire bakayogeza. Amakuru atugeraho ni uko bemerewe ishimwe rishimishije nabo bakitanga batizigamye bagakubitamo imyenda y'ibara rya orange bagafana Inzovu za Cote d'Ivoire. Uku gutanga agahimbaza musiki mu rwego rwo kwishakira abafana b'Abanyarwanda biravugwa no ku yandi makipe yaserutse muri Ishani nka Maroc, Angola na Ethiopia. Usibye aba bakunzi b'abakodeshanyo, amakipe ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo afite abazayogeza benshi kuko hari abakomoka muri ibi bihugu basanzwe baba mu Rwanda barahiriye kutazasiba umukino n'umwe aya makipe azaba yaserutsemo. Amakipe hafi ya yose yamaze kugera aho acumbitse usibye ikipe y'igihugu ya Uganda itegerejwe mu Rwanda ejo kuwa gatandatu ku gicamunsi. Abashinzwe gucumbikira abakinnyi ngo biteguye kubafata neza. Uyu ni Azaria ndarifite wo muri hoteli Mubano izaba icumbikiye ikipe y'igihugu ya Gabon iri mu itsinda rimwe n'u Rwanda.
Twebwe nka hoteli Mubano tuzakira ikipe ya Gabon kandi nkuko imyiteguro iri irarimbanije kwiadapta ku muco uwo ari wo wose. Abakozi dufite bafite inararibonye ibyo bihugu byinshi bamwe babigezemo cyangwa ibituranye nabyo ku buryo nta mpungenge dufite z'uko bagira icyo babura muri hoteli yacu. Dufite za specialities zitandukanye kwizine iyo mu gace batuyemo turayizi ku buryo twebwe nta kibazo na kimwe dufite twarabiteguye.
Muri iki cyumweru hari hoteli imwe yakuye ku rutonde rw'amahoteli azakira abakinnyi muri Ishani. Iyo ni Steep Hotel yo mu mujyi wa Rubavu yazize ko ngo hari byinshi itari yujuje kandi ngo n'isuku yari nkeya cyane. Twababwira ariko ko iyi hoteli ariyo yari imaze iminsi icumbikiye abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi ubwo bari mu mwiherero. Amatike yo ku mukino w'ejo yatangiye kugurishwa ahenshi ndetse yarashize. Gusa ngo harimo abarimo gusahurira mu nduru bayaranguye ku bwinshi bagamije kongera kuyacuruza ku giciro cy'umurengera bashaka indonke. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoro yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Oriane
ego umutegetsi mukuru wajejwe gatega kazina muntu mu biro vyishira mu muzamakungu oni wijejwe gatega kazina muntu ari yamiriza ubwicanyi bubandanya kugirwa mu Burundi agabisha ko igihugu kiriko gishika aho amategeko y'igihugu hatazoba agikurikizwa na gato kandi igihugu kikazoba kiri mu kajagari. Umutegetsi mukuru wajejwe gatega kazina muntu Zaid Raid Al Hussein yasohoye urwandiko kuri uyu wa gatanu aho avuga ko ibikorwa byo gusaka ibigwanisho byabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 byari birimwo ugufata ku nguvu kw'abakenyezi ku bwinshi akavuga ko hanabaye niho nyango ryagateka kazi na muntu.
Ivyabona mu ntara ya Gedo muri Somalia bavuga ko abagwanyi b'umugwi Ashabab bagize igitero no munsi kwa gatanu mu ikambi y'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hafi igisagara cha RAD ku birometero 60 mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'iyo ntara Garbahare. Kuyindi nkuru twababwiye ko umutegetsi w'igihugu cha Sierra Leone amenyesha ko ikiziga cy'umuntu capimwe bagisanzwe mu mugera wa Ebola umunsi umwe gusa inyuma y'uko ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ritangaje cyese ko kwiyadukiza kwa Ebola kwarangiye mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. Ishyirahamwe OMS ryamenyesheje mu itangazo uno munsi kwa gatanu ko ryemeza ivyerekeye uwo muntu yahitanywe na Ebola muri Sierra Leone. Ikiziga cy'uwo muntu w'igitsina
This program has come to you from the Voice of America, Washington.